kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Impunzi zigera kuri 400 zahungiye mu gihugu cya Uganda zimaze kwandura virusi ya corona.
Muri corona yari nyinshi cyane, twari dukomereye rwose. Kandi wajya nko kwivuza nanone bakakwinuba ukabona n'abantu menga bakubona nk'umwenge ufite indwara wo bateza kandi nta kibazo na kimwe ufite.
Mu gihugu cyose abaturage bamaze kwandura iyo ndwara bararenga 30,000. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS riratanga ihumure ku bijyanye na virusi ya corona nshya yabonetse mu Bwongereza, riravuga ko ari ibisanzwe mu buryo icyo cyorezo cyagombaga kwigaragaza. Uwe ni Naomi Leila, umuririmbyi w'umurundikazi wamamaye kubera indirimbo zisingiza Imana, arifatanya n'abitegura umunsi mukuru wa Noheli aho muri hose iwanyu mu ntara. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi muragezwaho na Eugenia Mukankunzi.
Amakuru turahera ku mugabane w'Uburayi. Ministri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko yavuganye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo kuwa mbere ibyerekeye ifungwa ry'imipaka y'Ubufaransa ku ngendo ziva mu Bwongereza, kandi ko impande zombi zishaka gukemura icyo kibazo vuba bishoboka. Yagize ati, maze kuvugana na perezida Macron, twagiranye ikiganiro cyiza cyane kuri telefone kandi twembi turumvikana neza aho buri wese ahagaze, kandi turashaka gukemura ibyo bibazo byose vuba cyane uko bishoboka. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirahumuriza ku bijyanye na virusi nshya ya corona yabonetse mu Bwongereza, ivuga ko ari ibisanzwe mu buryo icyo cyorezo cyagombaga kwigaragaza. Abategetsi muri OMS banavuga ko ari byiza ko iyi virusi nshya yatumye ibihugu bihangayitse bihita bishyiraho inzitizi ku ngendo mu Bwongereza na Afurika y'Epfo. Bavuze ko kugabanya ingendo byakozwe mu buryo bwo gushishoza no kugabanya ingaruka, ariko ko ari na ngombwa kumenya ko ibi bibaho mu bijyanye n'iki cyorezo. Ikindi bavuga nuko ibikoresho bishya bibasha gucunga iyo virusi bikora neza. Mu kiganiro yakoresheje Mike Ryan ushinzwe ubutabazi bwo mu bihe bikomeye, yavuze ko ari ngombwa cyane ko hatagira ikintu gihishwa, ariko ko ari na ngombwa cyane kubwira rubanda ibintu uko biri. Abayobozi muri OMS bavuga ko inkingo zakorewe guhangana na COVID-19 zizabasha n'iyi virusi nshya, nubwo bikirimo gusuzumwa kugira ngo bamenye neza koko ko bishoboka. Tukivuga ku bijyanye na virusi ya corona, intara ya Ontario ituwe kurusha izindi mu gihugu cya Canada, ejo kuwa mbere yatangaje ko igiye gufunga bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi guhera tariki 26 yo ku kwezi kwa 12, hamwe n'amakoraniro hafi ya yose abera mu nzu, mu gihe igerageza guhangana n'indi nkubiri ya COVID-19. Amaduka amwe akenewe cyane nkagurisha ibiribwa azagira umubare w'abantu ntarengwa, mu gihe andi maduka menshi azemererwa gusa gutanga ibicuruzwa abantu bafatira hanze y'iduka bari mu modoka. Kurira imbere mu maresitora nabyo bizaba bibujijwe. Abayobozi baravuga ko hatagize igikorwa ubu ingaruka zabasimusiga. Iyo guma mu rugo icagase irareba intara yose ya Ontario kuzageza ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Iyo ntara yarayitangaje abantu 223,000 bashya banduye. Mu minsi 7 ikurikiranye umubare warenze 200,000. Impuguke zishinzwe kurwanya COVID-19 mu ntara ya Ontario zivuga ko abantu bagera kuri 300 bari mu byumba by'indembe mu bitaro, ariko ko uyu mubare ushobora kuzamuka ukagera ku 1,500 hagati mu kwezi kwa mbere. Byumvikanisha neza ko Ontario igomba gushyiraho ingamba zaguma mu rugo ku buryo bwihuse bushoboka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yashyize ahagaragara ibirego ku muntu wa gatatu uvugwaho ubufatanyacyaha mu iterwa rya bombe mu 1988 ku ndege ya Panama mu kirere cya Rockerbie muri Ecosse, yahitanye abantu 270. Indege yo mu bwoko bwa Boeing 747 yaraturitse. Mu bo yishe harimo Abanyamerika 190. Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika William Barr mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko nta kintu na kimwe kizahagarika Amerika na Ecosse gushaka ubutabera kuri iki kibazo. Ukekwa Abu Agira Mohamed Masoud Keir al-Marimi wahoze ari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubutasi muri Libya ashinjwa ibyaha by'urugomo bijyanye n'iterwa rya bombe ari mu maboko y'ubuyobozi bwa Libya nk'uko Bar yabivuze. Minisiteri y'ubutabera ya Amerika yavuze ko Masoud yakoze imirimo itandukanye mu rwego rw'iperereza rya Libya harimo kuba impuguke mu bya tekiniki yo gukora ibisasu biturika kuva mu 1973 kugeza muri 2011. Amerika inavuga ko Masoud yagize uruhare mu gitero cya bombe mu 1986 ahantu ho kwidagadurira hazwi nka La Belle Discothèque mu burengerazuba bwa Berlin mu Budage. Amakuru tuyasoreze muri Cameroon. Cameroon ivuga ko abasivili amagana n'amagana bo muri Centrafrica bambutse umupaka bahunga muri iyi minsi mike ishize. Igihugu kizakoresha amatora kuri iki cyumweru kandi abo bose bahungira muri Cameroon bavuga ko hari ubushyamirane bwigaragaza. Abatuye Igaruwa Bure bavuga ko mu minsi ine ishize babonye urujya n'uruza rw'abasivili bidasanzwe bava mu gihugu baturanye cya Repubulika ya Centrafrica. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba muri Cameroon yavuze ko abantu bagera ku gihumbi bambutse binjira kwa gatanu bahunga urugomo mbere y'amatora. Ejo kuwa mbere umuvugizi wa guverinoma ya Centrafrica yemeje amakuru yavugaga ko Uburusiya n'u Rwanda byohereje abasirikare amagana mu gihugu cye. Itora ryo ku itariki ya 27 y'uko kwezi ribonwa nk'intambwe ikomeye yo kugarura amahoro muri Centrafrica.
Arakoze Eugenia Mukankunsi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube. Adresi yacu ni VOA Radio Yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu tuyahere muri Uganda, aho icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwiyongera. Abarenga 30,000 bamaze kwandura, muri bo harimo impunzi zigera kuri 400 nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Kampala. Ignatius Bahizi.
Kugeza ubu impunzi 5 nizo zimaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 muri Uganda, kandi hafi 400 nizo akaba zimaze kwandura ukurikije umuryango HCR wita ku mpunzi. Raporo y'uyu muryango yerekana ubwandu bw'icyo cyorezo mu makambi atandukanye, ariko nk'uko bimeze no mu banyagihugu, impunzi nyinshi zanduye iki cyorezo nizituye mu mujyi wa Kampala, ahari izirwaye zisaga 100 ku mpunzi hafi 400 zanduye mu gihugu cyose. Wendy Kasuja ni umuvugizi wa HCR muri Uganda, yatangarije Ijwi rya Amerika ko impunzi zanduye COVID-19 zifatwa kimwe nk'abanyagihugu, avuga no ku ngamba zirimo gukoreshwa kugabanya gukwirakwira kw'iki cyorezo mu mpunzi.
I must tell you that refugees receive treatment like any other national.
Ati impunzi irimo kubona ubuvuzi nk'abandi banyagihugu bose. Iyo habonetse impunzi yanduye COVID-19, dukurikiranira hafi abo yabonanye nabo n'abo muryango wayo, nuko bagashirwa mu kato bagakorerwa n'ibipimo. Iyo dufite impunzi zirwaye cyane tuzishyira mu mavuriro zikanavurwa kimwe nk'abandi banyagihugu, kandi abatarwaye cyane ubu dusigaye tubavurira iwabo mu mago, nuko tukagira abashinzwe amagara y'abantu kuje babakurikirana umunsi ku wundi ndi kumenya uko bameze. Ibi birimo gukorwa no ku rwego rw'igihugu kuko amavuriro yaruzuye. Turashishikariza impunzi gukurikiza amabwiriza yo kwirinda, twazihaye udupfukamunwa, tuziha isabune, dushyiraho ahantu hatandukanye ho gukarabira intoki mu nkambi zose, kandi n'ubu hari gahunda zo gutanga amahugurwa kuri iki cyorezo mu nkambi zose hakoreshejwe indimi zose. Kandi tuzirikana icyo guhana intera hagati y'impunzi iyo zirimo gufata ibyo kurya. Iyo raporo ya HCR ivuga ko impunzi igera mu 2007 arizo zimaze gukorerwa ipimo bya COVID-19, izisaga 400 akaba zarasanganywe n'ubwo burwayi, 250 zo zimaze kuvurwa zirakira, kandi impunzi 5 akaba arizo zimaze kwitaba Imana, abasaga 100 nabo akaba bakiri mu kato, abenshi kuri bo akaba ari abavandimwe babanduye. hagati aho abakozi b'uwo muryango hamwe n'iyi miryango ifatanya nawo mu bikorwa byo gutabara impunzi bamaze kwandura bo basaga 240 uretse kwandura indwara icyorezo cyagize ingaruka ku mfashanyo yahabwaga impunzi. Iki akaba ari kimwe mu biteye impungenge muri izi mpunzi zimwe twavuganye zivuga ko zitazi aho ibi bizagarukira.
Ibibazo bya corona ntibyo genda bitateye ubwoba uko biri kose nuko tubyumva bigenda bihugu birushirizaho kuko n'ubu numva amakuru arimo aravuga yuko bashaka kongera kugara. Nkatwe nk'impunzi tugira ibibazo byinshi kuva corona itanguye. Twari abantu batega amafaranga angana n'31 ariko byabaye ngombwa ko ayo mashiringi bayashara bakageza ku 2022. Noneho amagambo aheruka kuvugwa avugwa yuko corona kuva hano ko yiyongereye babona abantu barimo bararushirizaho gupfa ku bwishi yuko bagiye kongera gushara bageze ku 2019. Nanone kandi muri corona yari nyinshi cyane twari dukomerewe rwose kandi waje nko kwivuza nanone bakakwinuba ukabona n'abantu menga bakubona nk'umwenge ufite indwara wo bateza kandi nta kibazo na kimwe ufite.
Nubwo inkambi zirimo impunzi nyinshi zanduye ziri mu majyaruguru y'igihugu, inkambi ya Nakivale mu burengerazuba bw'igihugu niza kwisonga mu makambi arimo abanduye benshi muri ako karere. Muri rusange imibare mishya itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu yerekana ko abantu b'iki cyorezo cya COVID-19 bamaze gusaga gato 331, abamaze guhitanwa na cyobo akaba bamaze kugera ku 238, 15,500 bo akaba bamaze kuvurwa bagakira, kandi abamaze gukora ibipimo by'amagara bo akaba basaga ku 700. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Ishami ry'uburenganzira bwa muntu ry'uwo muryango riratangaza ko rihangayikishijwe n'amakuru yo gushimuta no gufungira ubusa izo mpunzi. Ibyo kandi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Tanzania i Kigali. Pierre Claver niyo nkuru.
Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekana ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. Mu itangazo ry'igisata cy'Ubumwe bwa Afrika kijerwa gateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko ari Abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cya Tanzania baburabuzwa, bicwa, bafungirwa ubusa, banyuruzwa, ndetse akagiraho abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo. Mu rugo rwandiko Ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata Honorable Commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'Abarundi zibayemwo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi, ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'Abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi harimo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu ni umwe mu baserukiye abandi.
Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejo impunzi cya HCR riturondere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira. Twavuzemo kandi amabi bakorera impunzi z'Abarundi. Uwari we wese afise impuhwe ku mpunzi z'Abarundi azofasha. Dutegekanya kuguma twitabariza.
Ijwi rya Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Gedi umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza. Uwo avuga ishyirahamwe ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati: kuvaho habereye amatora mu Burundi abategetsi b'u Burundi n'abatanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo, yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo Barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo akabatakundi bari bafise bagira. umufasoni Maya Sahil Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira kuri ico kibazo Ishirahamwe Hase rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye kwitegeko rya Tanzania Tina Geli yabwijwe ya Amerika mu butumwa bwihariye ati sivyo haise ntagikorwa na kimwe canke ivyo yahora riha impunzi yigeze rihagarika ahubwo ni kwitegeye kujya abategetsi ba Tanzania twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa twarabwiye Katari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi ishyirahamwe CBDH vikari rihani agateka k'impunzi rirashima ko amabi yamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi Leopold Sharangabo icegera c'urirongoye yijeje ijwi rya Amerika ko ari ntambwe nziza izotuma abo barundi bakingirwa
ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri kuko kuva mu mwaka w'2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zigeramiwe zihicwa zinyuruzwa zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cha Tanzania ariko ntibyumvikane ubwo rero ko amakungu na yatanguye kubona ko igihugu cha Tanzania kigirira nabi impunzi rero tukabusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania ugasaba sentare nyafrika yagateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane impunzi nyinshi yagiye rafata nyinshi yagiye zitwara i Burundi mbere hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza
ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze ku 11 uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta ni Tenderi yagize ati haragaze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi twifuza ko umwaka uza w'2021 uzorangira mwese mwamaze gutahuka ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimo azohava asambugwa
turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe azobasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tatabonije tuzoja
abahunguka bagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushyira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu
Haiser cyo kimwe n'ubumwe bwa Afurika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna icyo gihugu kikubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi Pierre Claveny Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mukomeje kumva ijwi rya Amerika impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifuza gutaha zikomeje kwiyandikisha kwa gatatu y'icyumweru gishize ishami ry'umuryango w'abimugere ryita ku mpunzi HCR ryacyuye impunzi z'abarundi 357 bari muri iyo nkambi mu gihe bamwe basaba gutaha abandi barasaba guhabwa ubuhungiro umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye nabo
nubwo akwatawa kajya ngo manifuza ko noronko buhungiye kubera ibyo nahunze n'ubu biracyari kujya nyene nasaba ko bompananje buhungiye icyo nifuza gusa nifuza gufashwa ntaronko buhungiye kuko maze kongira mu gihugu amakango makugira ngo ejo hijya ejo buhungiro buryo turaguha turaguhungiro mugabo ukaguma uri handi muri transite nugira ngo urahangufashwe nk'abandi birababaje
twebwe icyo twifuza nuko baduho buhungiro kuko twe twarahunze ibazo twahunze turabona n'ubu biracyahari kuko nibibazo bijanye n'umutekano umutekano utaboneka ku bantu bose ku bantu dufate nk'amakungu ngabibone canke amaradio menshi ngabibone mugabo n'umutekano uri muri guyihishwa nuko uvuga yuko rero nk'icyatumyejeshika ngaha nuno munsi ndabona ko kiracyahari kuko n'ubu bambira muhira bati nyabune ko ari abantu uzogaruke ngaha kuko umutekano n'ubu ntubifashe neza ubwo rero tubukeneye ko nk'abo aha muri ka transite ya Kabimbira hamaze umwaka n'amezi atatu twifuza ko twaburabuduhungiro bakaduhuhungiro ukaje murongo kuko baratwemereye yuko bazoduhuhungiro baraduha n'ibyangombwa byemeza ko turi impunzi ariko bakaba batabuhungiro baraduha dukeneye ko badukura ngaha ku mupaka ikibazo kindi n'uko nabo bataha bongera bakagaruka ngaha nyene ruhande y'ika ya ka transite turabona yuko rero dushaka kugira umutekano muke turashaka yuko badufasha bakaduha ubuhungiro badukure ngaha iruhande y'aba bantu bagenda bongera bagaruka
impamvu batabajyana murongo bavuga yuko amabarabara yapfuye
icyo amabarabara nibaza ko sico kuko ubwato burakora nibaza ko n'ubundi buryo buhari haseri nibaza neza ko idakenye kandi haseri ifasha umuntu wari we wese mu mubabaro wiwe nibaza yuko icyo ntabwo ari ikibazo ahubwo gusaba uraba bagashiramwo urukundo bakadukunda nkuko bakunda abo batahana
nubwo andi ariko baratatwe twifuza ubuhungiro kandi ikindi cyabaje nuko batugumije hano kandi ari ka transit ntituramenya ko ari kambi nyezina tuzogumamo nimba ari kambi nyezina niba bitumenyesha abana bacu batwagwe ku ishure hama dukoregwa ibigigwa byose bikoregwa impunzi cyo turasabye kwere mudushikira imbere mukitubarize neza yuko yoba ari transit no kwakiri kambi kuko ibyo twahunze burya biracyare kuba waratotejwe hama ntukurikiranwe na leta leta niko nikurikirana ibyo kuzana aho womo kugashika uri kugeza ubu turi ku mupaka w'u Burundi ntacyo twafashijwe turi ngaha abariko bagenda badusigara tukirondera ubuhungiro bagenda badusonga urutoki tubona neza yuko tugumya hano ubundi wa mutekano muke wacu zuwavu dusanga hanyene turi tumererweho nabi turasaba ko butujyana rero mu buhungiro ni murongwe cyangwa ubundi bunge bafise ubuhungiro bwinshi burya muri asere bacho bona kwa tabungira usa muri ha murongwe bakanyene adutwara handi hantu kuko umuntu yasabye ubuhungiro no wamenye wa mushira
je wandi kwifuza gute nubwo abandi bari kutaha kandi iyo bigeza huko nota haje abandi twinyuma abaje bansanga ha bose baragiye je we nanje ndicyari ngaha nagize ndabakurikirana ejo bambwira ngo ninda bapfinye masinda ashikigo kandi nkaba numva benshi bariko baragenda ko bariko bagenda batanze igiturire
Washington ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika kuri wa gatanu isi yose zizihiza umunsi mukuru wa Noheli dukomeje kuganira n'abanyarwanda n'abarundi muzasangira ibyishimo by'uwo munsi ejo twari Kigali tunyarukira Bujumbura Uwo ni umuhanzi w'umurundikazi Naomi Deida uririmba indirimbo zisingiza Imana azwi cyane aririmba muri kiliziya ya Oasis Christian Center Naomi Deida kazi neza ku ijwi ry'Amerika Indirimbo yawe niwe nizigiye tuyumve dute muri bino bihe turimo by'icyorezo cya COVID-19
ni indirimbo ituma umuntu avuga ivyizigiro afise ku Mana ko Imana ariyo gakiza kacu niyo buhungiro bwacu niyo nkomezi zacu kandi ibyo turiko turabamo ubunye muri iyo pandemi muri pandemi ya COVID bitotuma duhagarika imitima cyangwa tubona yuko ejo atahahari ariko twumve yuko kubera dufise Imana nejo hariho kubakunda imana kubayifise kubayishira ku byizigiro byayo ego
turi mu gihe cyo kwitegura Noheli wowe nka Naomi Deida iyi Noheli urayitegurute
muri kino gihe Noheli tayitegurira mu muryango tayitegurira ku isengero aho twitegura guhimbaza ukuvuka k'umukiza yaducunguye mu muryango naho ni umwanya kubana n'umuryango aho uyu mwaka umengo arabaye muremure cyane rwose mugasaba mukabana mukajyaherekwa na uwo mwanya hama ku isengero naho mukaba mu mwanya wo gushima Imana ku byo ngabire yatanze ku bwa twebwe abantu
ariko hari n'indi ndirimbo rema muri je indirimbo wahimbye mu gihe cy'imyaka 10 iyo umuntu akubonye ibiririmba usa n'umuntu ufite umuntu ubwira n'umuntu muganira uwo muntu ninde
uwo muntu ni notada kwishura mukungena yanditse ndiko ndayandika nasomye igisomwa cyo mu bibiliya aho hari muri Zaburi aho umwami Dawidi ari kabwira Imana ati Imana ntumpure ko mpemu wawe ahubwo nk'umutima mushasha umutima ukora ibyo ugomba muri icyo gihe rero gushika n'ubu hari igihe kenshi usanga umuntu uri kuriraba jyewe icyo gihe nirabye naca nibaza ati mbega ndafise umutima Imana ifise mbega jyewe ndiwukuri imbere y'abantu cyangwa mbayeho ubuzima bubiri bumwe imbere y'abantu hamwe n'ubundi ndi jenyine hama noho ataza kwandika uvuga ati Imana ndagusabye umutima ukunda nk'uko wowe ukunda umutima ukubaha uguhimbara wewe kandi wamukunyotewe wewe apa n'ibyumpa umugabo wewe donc yari ni introspection en même temps sabe Imana ati Imana nkiza ngaha naha naha ndabona ko ibyo nkeneye umutima wifuza kubana nawe rema muri jumutima musha umutima wanye n'ubugombe bwawe rema muri jumutima musha
Naomi Deida iyi ndirimbo yawe rema muri je yaremite imitima y'abarundi
abarundi uko dutandukanye twese twaciye mu bitandukanye hama ibyo bitandukanye bikaca bituma birema ikintu mu mitima yacu swati ciza cyangwa ikibi rero iyi ndirimbo izana umuntu wese kwiraba kwanza kuko umuntu wese aramenya ikibi n'icyiza ubwo bubasha Imana yarabuduhaye kumenya ikibi n'icyiza mu byo dukora no kuri twebwe nyine tukabimenya iyi ndirimbo yo ifasha umuntu kuraba kwanza we ingene ameze hama twese turazi n'utazi Imana itarakwijana arazi agace kamwe k'Imana arazi k'Imana ari nziza arazi ikintu kimwe ku Mana hama akavuga ati Mana ntagukira ngaha ntagutera intambwe kuri iki ntakuva muri iki nkuri iki ino muri no muri iki gihe cya Noweli naho nyene umuntu akaraba avuga ati ko dushima umukiza Imana yaduhaye yaje kuducungura muri iki gihe naho umuntu akaraba ati uwo mukiza umugenderanire mfitaniye nawe ni iyihe atayihari cyangwa ari ikene kuragurwa ukagisaba Imana Imana ari mu mutima muri jewe wo kubana nawe wo kunyoterwa wo kurondera ego
Naomi Deida ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane nanjye kuri uyu mwanya wampaye
Rema Naomi Leila umuhanzi uririmba indirimbo zisingiza Imana mu Burundi ku wa gatanu azifatanya n'abandi bahanzi kubifuriza mwese Noheli nziza hanyuma dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubel ya Baro wafashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mudutega amatwi muri benshi buri munsi ku migabane yose y'isi kuri mikro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana mukomeze mwitegure Noheli umunsi mwiza.